ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika kuri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri wa3@ radio yacu voa@.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimurira ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Benshi bagiye muri Kongo nta n'umwe wasigaye hano. N'abandi baratashye gucuruza birabaraniye barabireka. None se waba utacuruza na kimwe cya cumi uvuga se na kazi kariya? Nta kazi karimo. Nawe gucunga nibigera nk'iyi muri wa gatandatu nange zareka.
Mu Rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye iburanisha ry'urubanza ruregwamo umunyepolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be. Naho ku mugabane w'u Burayi, umugambi wo gutangiza irushanwa ry'umupira w'amaguru ku makipe y'ibihangange 12 waburiyemo. Aya makuru hamwe n'ayanditswe abateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Misiri yirukanye ku mirimo uwari ushinzwe imihanda ya gari ya moshi nyuma y'impanuka iheruka. Inkuru mugezwaho na Frederic Nkundikije.
Umushikiranganji wa Misiri ajejwe gutwara abantu n'ibintu ejo ku munsi wa kabiri yarakuye umutegetsi mukuru ajejwe imihora ya gari ya moshi mu gihugu cyose nyuma yaho habereye amasanganya atatu mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Amasanganya yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 40 yongera akomeretsa abandi barenga 350. Ingingo yo gukura mu kazi ya Sharaf Raslana iri mu mugambi wo guhindura n'abandi bategetsi bakuru bajejwe imihora ya gari ya moshi hamwe n'ibijyanye n'ubwo uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu. Raslana akuwe inyuma yaho ku musa mungu habereye isanganya rya gari ya moshi mu raruko bw'umurwa mukuru Cairo ryahitanye ubuzima bw'abantu 23 rikanakomeretsa abandi 139. Perezida Abdel Fattah el-Sisi yaciye ashinga umurwi ujeje gutohoza ryatumye ayo masanganya aba. Mu ndwi iheze gari ya moshi yahushije umuhora wayo mu ntara ya Shakia mu isanganya ryahitanye ubuzima bw'abantu 15. Ku igenekezo rya 25 y'ukwezi kwa gatatu naho gari ya moshi zibiri zarasikanye mu ntara ya Sohaga iri mu manuko w'igihugu mu isanganya ryahitanye ubuzima bw'abantu 18 abandi 200 nabo barakomereka.
Abarwanya ubutegetsi bwa Chad bakangishije ko bagiye gukuraho umuhungu wa perezida Idriss Deby uheruka kwicwa. Mahamat Deby Itno nibo bagenwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho. Frederic Nkundikije arakomeza inkuru.
Umunsi ku wa gatatu mitondo abantu bari basoma amakenga aya makuru avuga ko abarwanya ubutegetsi bariko bagana igisagara ca Njamena gituyemo n'abanyagihugu bashika umuriyoni. Abatari bake bibaza niba igisirikare kizoguma kiyoboka Mahamat Deby Itno nyuma yaho se wiwe yari amaze imyaka 30 ku butegetsi iciwe mu ngwano. Umurwi urwanya ubutegetsi uregwa ko ari wo wahishe perezida Idriss Deby Itno ku munsi wa kabiri uratangaje ko abarwanyi bawo bariko bagana igisagara ca Njamena. Nyamara ayo makuru ntarashobora kwemezwa n'ikinyamakuru cigenga. Abategetsi bagize inama nkuru ya gisirikare izorongora igihugu mu gihe cy'ifata kibanza nabo baratangaje ko intambara yo gukingira igihugu itararangira. Icegera cy'umukuru w'iyo nama Jimadum Tirwaina yavuze ko igisirikare gitegereza gukora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kigwe mu kaga.
Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yiyemeje kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado ikize ku myuka ya gazi. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru.
Perezida Nyusi yatangaje iyo nkuru no munsi kwa gatatu inyuma y'igitero c'abagwanyi b'abayisilamu cyahaye inkumbi mu kwezi guheze hafi y'ibibanza bicukurirwamo gaz mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu. Abagwanyi b'abayisilamu bateye igisagara cya Palma kiri ku nkengera y'ibahari Mediterane ku itariki 24 y'ukwezi kwa gatatu. Igisirikare cya leta cyarashoboye kubatuza muri icyo gisagara kiragarukana umutekano. Yatangaje ko bazokora ibishoboka byose kugira bagarukane amahoro mu gihugu cyane cyane mu gice cyo mu buraruko. Perezida Nyusi avuga ko kugarukana amahoro n'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado ari kimwe mu bintu bitegerezwa kuba kugira imigambi migambi y'ugucukura gaza muri iyo ntara ishobore kubandanya. Amenyesha ko leta yiwe ibona ko izokora inyungu y'agaciro karenga miliyari ijana y'amadolari muri iyo migambi yerekeye gucukura umwuka utanga inguvu wa gaza. Avuga ko ivyo bizofasha guteza imbere ibindi bisata by'ubutunzi bw'igihugu. Itegekanijwe ko iyo migambi ituma haboneka ubuzi ibihumbi mirongo irindwi mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri iri imbere guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri.
Umugambi wo gutangiza ihiganwa ry'amakipe bihanganye y'umupira w'amaguru ku mugabane w'u Burayi bita European Super League waburyemo. Nibyo Fidel Niyongabo atubwira.
Imigwi icenda ku migwi cumi n'ibiri yari yatanguje iryo higanwa yakuyemwo akarenge. Umugwi Atletico Madrid wo muri Espagne niwo wakuyemwo akarenge ubwa nyuma uno musi wa gatatu muri iyo migwi icenda imaze kubivamwo. Imigwi yonyene isigayemwo Chelsea ni Real Madrid, Barcelona yo mu gihugu ca Espagne na AC Milan yo mu Butaliyano. Ni nyuma yuko imigwi yose ikomeye yo mu Bwongereza isezeye hamwe na Inter Milan yo mu Butaliyano yabaye ya mbere mu gukuramwo akarenge. Iyo migwi yo mu Bwongereza ni Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham na Arsenal. Ivyo vyabaye inyuma yuko abakunzi, abakinyi, amashirahamwe y'umupira w'amaguru n'abanyapolitike batandukanye mu karere k'u Buraya biyamirije bivuye inyuma iryo higanwa rishasha rya European Super League. Ingingo yo gutangaza Chelsea itangazwa ryayo yari yatangajwe ku munsi w'Imana urangi.
Umukuru w'akanama k'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku burenganzira bwa muntu yavuze kwicwa rya George Floyd byerekana ukuntu urwango rushingiye ku ibara ry'uruhu ruboneka cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frederic Mudikize afite iyi nkuru.
Michel Bachelet uyu munsi ku gatatu yashimye ubanza n'igihano cyafatiwe umupolisi Derek Chauvin yagandaguye George Floyd. Yavuze kandi ko urwo rubanza rwerekanye ko inzira yo kurangiza urwanko n'ikumirwa ry'abirabure muri Leta Zunze Amerika ikiri ndende. Ejo ku munsi wa kabiri Derek Chauvin yahoze ari umupolisi mu gisagara cya Minneapolis muri Leta ya Minnesota yaragiriwe n'ivyaha vyo kugandagura George Floyd yakoze mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Mu rwi washingantahe n'abafasoni cumi na babiri batowe kunganira mucamanza basanze Chauvin yakoze ivyaha bitatu vyose yagirijwe. Uyu mugabo w'imyaka mirongo ine n'itanu yahoze ari umupolisi ashobora gufungwa imyaka mirongo ine. Umukuru w'akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu kajejwe hagati y'akazi na muntu Bachelet yavuze ko ivyaha uyu mugabo yagirijwe bitari agaseseshwa rumuri. Yongeye avuga ko ubutungane bwari kuba buyovye iyo butamwegeka ko izo vyaha vyose. Yateye akamo kandi gasaba ko imanza zose z'ubwicanyi bwakozwe n'abapolisi zikwiye gushirwa imbere ya sentare kuko igihe co kudahana ivyaha nk'ivyo ikwiye guhagarara.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubibutse ko turi no kuri Facebook adresse VOA radiyo yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radiyo Ijwi rya Amerika tugikomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasohokuye iburanisha ry'urubanza ruregwamo umunyapolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be. Iburanisha rya none ryibanze ku bisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaha birimo ibyo gutwikira abantu ku bushake n'ibyo kwica abaturage. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asimuta Kaboyi.
Urubanza rwatangiye hari ababuranyi bose usibye Paul Rusesabagina. Gereza afungiyemo ya mageragere yari yandikiye urukiko ko bamugejejeho impapuro zimuhamagaza mu rubanza uko bisanzwe, ariko akababwira ko yivanye mu rubanza atazarusubiramo. Nubwo atarahari, ntibyabujije ubushinjacyaha gukomeza gusobanura ibyaha bashinja bwana Rusesabagina. Kuri uyu wa gatatu, ubushinjacyaha bwibanze ku byo bise uruhare rwa Rusesabagina mu bikorwa byakozwe n'umutwe wa MLCD FRN mu gutwikira abaturage ku bushake. Umushinjacyaha yavuze ko iri huriro ryatwikiye abantu inzu na za moto mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko abarwanyi b'umutwe wa FRN bateye umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu mwaka wa 2018 batwika inzu, imodoka na moto ebyiri. Ubushinjacyaha bwerekanye ko mu gihe ibyo bikorwa byabaga impuzamashyaka ya MLCD yari yobowe na Paul Rusesabagina ari naho bahera bamushinja icyo cyaha. Ubushinjacyaha bwerekanye amafoto agaragaza uburyo inyubako ya koperative y'abanyabuzima Banyabimata ikaba yarituyemo n'umunyamabanga nshingwabikorwa uwo murenge Nsengiyumva Vincent yatwitswe ndetse bagatwika n'imodoka ye bikarangira nawe arashwe giza amahirwe y'imasasu ntamuhitane. Hanagaragajwe uburyo hanatwitswe imodoka z'abasivili zatwikiwe mu ishyamba rya Nyungwe zirimo ivati ndetse na bisi nto yaritwaye abagenzi. Ushinjacyaha bwasobanuye ko mu buhamya bwahawe na bamwe mu baturage bari mu modoka zatwitswe bwerekana ko n'abaturage bari muri izo modoka barashwe bamwe bakahasiga ubuzima. Mu iburanisha rya none kandi ubushinjacyaha bwavuze ko itwikwa ry'imitungo y'abaturage mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi nta kindi byari bigamije bitari ugutera ubwoba abasivili. Umushinjacyaha yumvikanisha ko Bwana Rusesabagina akurikiranyweho icyaha cyo gutwikira abantu nk'uwari umuyobozi wa MRCD FRN kubera ko yatanze ubufasha akanayobora umutwe wakoze icyo gikorwa cy'iterabwoba cyo gutwika. Ubushinjacyaha bwakomeje busobanura ku kindi cyaha Rusesabagina akurikiranyweho cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwavuze ko hari abantu barashwe ariko ntibapfe ndetse batanze ubuhamya bugaragaza uko ibyo bitero byagabwe. Umwe mu batangabuhamya uri mu barasiwe mu gitero cyagabwe mu karere ka Nyamagabe mu buhamya bwe yasobanuye ko ubwo bari mu modoka ya Alpha yavaga Rusizi igana Kigali bageze muri Nyungwe basanga hari abantu batambitse igiti mu muhanda. Icyo gihe imodoka yarenze icyo giti bahita bayirasa amasasu amapine aratoboka bahita barasa abagenzi bamwe barakomereka abandi bahasiga ubuzima. Ubushinjacyaha bwanareze Rusesabagina uruhare mu bitero byagabwe mu karere ka Rusizi hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Bwongeyeho ko aho ibyo bitero byagabwe nta na hamwe hari ikigo cya gisirikare ahubwo bateraga mu ngo z'abaturage. Icyaha cya nyuma Rusesabagina aregwa nicyo gukubita no gukomeretsa ku bushake n'igikorwa cy'iterabwoba. Umushinjacyaha yavuze ko gukubita no gukomeretsa ku bushake ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ibikorwa byo gukubita no gukomeretsa buvuga ko byakorewe mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibimenyetso by'iki cyaha bishingiye kuri raporo zo kwa muganga zakozwe n'abahanga zerekana abantu bakubiswe bakanakomeretswa ndetse bakaba barasigiwe ubumuga. Umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina akurikiranyweho nk'agatozi mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa kuko yari umuyobozi akaba umuterankunga wa FRN MRCD aribo bakoze ibikorwa byibasiye abasivili. Ubushinjacyaha bwashoje gushinja Rusesabagina Paul ibyaha icyenda byose bifite isano n'ibikorwa by'iterabwoba MRCD FRN yagizemo uruhare ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ibyo byaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe kwa umutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba, no kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba. Hahise hakurikiraho gushinja Colonel Nizeyimana Marc warebye icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe. Nizeyimana yahoze muri FDLR FOCA kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugera muri 2016 ubwo yinjiraga muri CNRD yaje kwihuza na FRN. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ejo kwa kabiri George W. Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye igitabo cye gishya cyitwa Out of Many One. Icyo gitabo kivuga ku bimukira yashushanyijemo abimukira batandukanye baciye mu bintu bikomeye mu buzima bwabo bakagera muri Amerika aho bagize uruhare mu buzima n'iterambere by'iki gihugu. Muri bo harimo umurundi witwa Gilbert Habonye ari mu mujyi wa Austin muri Leta ya Texas akaba afite ubwenegihugu bwa Amerika. Yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo amubwira uko yakiriye kuba Perezida Bush yaramushyize mu gitabo cye.
Twabyakiriye neza cyane, na gateka ntangere kubona umurundi nkanje yavuki Burundi Burundi murahazi kandi hari abarundi benshi muri iki gihugu cya Amerika kubona jewe baratoye kugira ngo ashobore kunshira mu rugo rutonde nukuri birahimbaye akanyamuneza kuri jewe n'umuryango wanjye n'inshuti n'abagenzi n'igihugu catwibarutse kuko biranezere cyane ko mu Burundi usubira kugugwa agateka cyane.
Imbere kwa Sohori cyo gitabo narabonanye amaso mu yandi mwaganiye ibiki wamubwiye ibiki
byari biryoshye cyane guhura n'umukuru yahoze atwara igihugu cya Amerika murazi ko Amerika igihugu gikomeye kiri imbere mu buhinga bwa none mu bintu byinshi rero igihe yasaba ngo tubonane twari kubonana isaha jewe umuntu nkuko nababwiye yavukiye Burundi mu misozi turetse n'i Bujumbura urotse umuntu atwaye igihugu agusaba ko mubonana muyage bisanzwe twayaze ngene jewe abayeho mu buzima bwanjye nabonye arambwira ngene yabayeho turayaga hari n'ingene yashitse kuri iki gihe cyo kuzashyira mu rutonde kw'abantu ategerezwa gucapa kuri byari byoshye kabisa.
Yabamenye gute mu kubahitamwo muri abo bandi ibikwerekeye amateka yawe yabimenye gute muri make?
Muri make ngene yabimenye jewe ngishika ngaha baye ambaye muri Austin umukobwa wiwe ico gihe ari prezida jewe nsanzwe menyereza abantu umukobwa wiwe yaraje aza ntabizi ntazi n'uwo ari we ariko je kubera abantu bose ndabafata co kimwe uwo mukobwa wiwe yitwa Jana niwe haraheze igihe kubera ngene yakoze hanyuma agatera imbere amajyi anyibagiye kuko ubu niwe yaciye abwira perezida yuko hari umuntu akora igitangaza hari umuntu ariko arafasha ngaha Austin kandi akaba afasha n'i Burundi niho rero byavuye icyo gihe niho perezida yaca ntumako kugira tuzohure hama tumenyane kuko ndyarandi yaranyumva gusa.
Mukurangiza muravuze ko mutariko mufashana ngaha mugira uruhara ngaha mubandanya no gufasha mu Burundi murafise fondation Gazelle ifasha gutanga amazi meza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi ku bantu baba mu bice byo hagati mu gihugu muri make cyane mwo ducira ku mayange aho iyo fondation yanyu igeze.
Fondation Gazelle igeze ku gikorwa kinini dusanzwe dutanga amazi tahereye iwacu mbere ahantu mu ikomine ya Songa yose y'igihugu wese arafise amazi muce mwibuka yewe igihe naje ku ishuri nagenda ibirometero 10 nta mazi yari ahari ubu aho abana baca hari amazi ku ishuri hari amazi hanyuma duhejeje intara ya Songa twaje dutandukira mu ntara ya Matana ubu tugeze muri Matana akazi turakagenze ibikorwa bigeze kure nukuri ni ukwishima kuri fondasiyo iriko irakora ibikora inka.
Murakoze cyane yari Ribetu habonye umurundi aba mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ari mu bantu Perezida George W. Bush yahoze ayoboye Amerika yashize ibicapo byabo n'amateka yabo n'ibyo baciyemo n'uruhara ariko baragira intererano mu iterambere n'ubuzima muri Amerika mu gitabo ciwe yasohoye cyese ejo kuwa kabiri cyitwa Out of Many One. Tako turaganira ku byerekeye icyo gitabo nuko yakiye kuba yashizwe muri abo bimukiye. Turashimye kuri iki gihano. Murakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimura ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'uko kwimuka hari abavuga ko ari ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubucuruzi hakiyongeraho n'imisoro iremereye. umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistoke Mutijima yaduteguriye ibindi kuri inkuru.
Ugeze mu gace k'ubucuruzi ku mujyi wa Kamembe gaherereye hafi n'umupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho ubonera uburemere bw'iki kibazo. Ahahoze urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo n'ibinyabiziga bitwaye ibicuruzwa, ubu bahabarizwa n'imbarwa. Menshi mu mazu yahoze ari ububiko bw'ibicuruzwa n'amaduka manini ubarakinze. Ugerageje gushishoza unyujije amaso mu birahuri by'inzugi n'amadirishya, urabona ko hose nta gicuruzwa kikiharangwa.
Benshi bagiye muri Kongo, nta n'umwe wasigaye hano. Nabandi baratashye gucuruza birabaraniye barabireka. None se ahantu wacuruzaga aho utacuruza na kimwe cya cumi, uvuga se n'akazi kariya? N'akazi karimo. Nawe gucunga n'ibigera mu wa gatandatu, nange zareka. Kuruma nda akazi karimo.
Uyu mugabo ari muri mbarwa basigaranye ubucuruzi muri iki gice. Yahoze akorera mu miryango itatu aho yaranguzaga ibicuruzwa byiganjemo ibikomoka ku binyampeke. Nyamara ubu asigaye akorera mu muryango umwe gusa, ahandi yahasubije bene inyubako.
No gusigara mu muryango umwe ni kuvuga ngo ndacunga ijo bizashobora kuza bishobora kugaruka tukamenyera kuriya ahubwo bizagereho byose binaniro n'umuntu ko kuva gitondo nageze hano sinarabona umugenzi wange n'umwe nshyiramo marchandise kamara ukwezi yaho.
Hirya ye gato nko mu ntambwe 15 tuhasanze undi mugenzi we, bigaragara ko acuruza ibiribwa byiganjemo ifu z'ibigori ndetse n'umuceri. Yicaye iruhande rw'iduka rye, ubona ko agaragara nk'uwumiwe
kuko nta utugurira, ahubwo turi mu gihombo. Ni nka kumwe isazi isigara ku ruhi nkarariwe kera. Uzi kubona umuntu wirirwa hano wagira mu rugo bakakwaka ukabura umunyu? Bibaho se? Ntabwo ureba ko naje gukingura kugira ngo imungu ni uko utabonye inyamanza itambuka. Inyamanza nibura ngo yinjire mu nzu ufate akantu k'imungu kaje mu bicuruzwa. Kintu na kimwe dufite.
Abo bacuruzi bavuga ko bagenzi babo bajyanywe i Kongo n'ihungabana ry'ubucuruzi ryatewe n'icyorezo cya COVID-19. Hakaba ariko n'abavuga ko ikibazo cy'imisoro myinshi bacibwa ku ruhande rw'u Rwanda nacyo cyaba cyaragamburuje benshi.
Ikintu cy'umusoro hazaba kakwaka amafaranga 5,000 ubu narishye patanti 60,000 patanti ngo utayirishye ngo uzabihande kuko baba bakubarira batanga amafaranga atakugarukira. Abandi bo bakagenda biyambukira, abandi bagasubiza ibyangombwa, abandi bakagira gute. Ariko umuntu akaba ameze gutyo gusa ngo ahari wenda ibyo bizaza.
Navuga ko bifitanye isano n'amafaranga tugenda abantu bagenda bakibwa atasobanutse. Twari tuzi ko uburyo imisoro itangwa n'ibisorerwa, noneho utangiye kubona n'utundi ngo nakangaka. Ariko wabaza ahandi ukumva ngo ibyo ntabwo tubizi.
Ihungabana ry'ubu bucuruzi n'igenda ry'abahoze bakorera muri Kamembe riragira ingaruka kuri benshi mu bakeshaga amaramu ku bucuruzi mu gihe bwabaga bukorerwa mu Rwanda.
Nibo baduhaga akazi kugira abana bacu imiryango yacu ibeho. Ubu byarangiye dusubiye inyuma.
Namutwarira kabiri gatatu najya muri Kongo ngagureho nikayi ya make ya nkayizana. Wa mwana wanjye akabona ukuntu ajya ku ishuri, none ubungubu ndatahira 200 saa sita ndashaka kurya na nijoro umwana arashaka kurya, none nimumbwira ukuntu tugomba kubaho.
Ku ruhande rw'ubutegetsi naho bemera ko ikibazo cy'abacuruzi b'abanyarwanda bimuriye ibikorwa byabo muri Kongo gikomeje kugira ingaruka. Nyamara Bwana Kayumba Efuremu uyobora ako karere agahakana ibyo kuba imisoro yabo imwe mu ntandaro z'iryo genda.
Iyo umucuruzi yakoreraga hano ubutaka bw'u Rwanda akimuka akajya gushyira business ahandi, birumvikana ko ni igihombo kiba kibaye ku ruhande rw'umusoro kuko niba yagomba kwishyura TVA nta musoro wa TVA azaba yacishyuye. Ku bijyanye n'imisoro simbona ko mu Rwanda twaba dufite ikibazo cy'imisoro irihanitse, ariko icyo nzi cyo ni uko muri Kongo ahubwo iyo urebye n'uburyo basoresha bashobora gusanga yo basoresha menshi, kuko twakira ibibazo by'abanyarwanda bakorerayo akakubwira ngo ejo umuntu runaka yaraje yita serivisi runaka akabuka ku mafaranga akagenda atanaguhaye resi.
Nubwo bitadushobokeye kumenya umubare nyirizina w'abacuruzi baba barimukiye muri Kongo ndetse n'ingano y'igihombo mu mafaranga ibi byaba byarateje, ingaruka z'iki kibazo ziragera no ku bafite inyubako z'ubucuruzi zikodeshwa mu mujyi wa Kamembe. Nko mu nyubako y'isoko rishya rya Rusizi izwi nka Rick, bagaragaza ko hafi kimwe cya kabiri cy'ubushobozi bw'inyubako, ni ukuvuga imiryango hafi 120 yari ifite abayikoreragamo, nyamara kuri ubu isigaye ikorerwamo ikaba ari 68 yonyine. Hakaba impungenge kuri bamwe ko ibintu bikomeje uko biri, uyu mujyi uzasigara ari uwo guturwamo gusa, ubucuruzi bukimukira hakurya mu gihugu gituranyi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nako kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cumweru
Dusubiye mu Burundi kuri wa gatatu igipolisi cya Bujumbura cyahagaritse ishyirahamwe Favorite Partner Company rijejwe guhuza abasore n'inkumi bashaka kubakana abagabo babiri batwaye iryo shyirahamwe bafashwe bajyanwa gufungwa mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru
Ishyirahamwe Favorite Partner Company mu Cyongereza ryahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ryari ryavutse mu kwezi guheze ryari ryihaye intumbero yo guhuza abasore n'abigeme bakeneye kubakana umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intora gati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Pierre Nkurikiye yatangaje ko ivyo biciye kubiri n'imico n'akaranga ku Burundi
igipolisi cyafashe abagabo babiri bakaba bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura hafi yaho bakorera bagiye hamwe bashinga ishyirahamwe rijejwe guhuza abigeme ngo babuza abagabo hamwe ngo n'abasore babuza abagore ko ryo bari ishyirahamwe twokwita mu Kirundi ryo kurehereza ubituye mu bibazo bamubaza aruzuza avuga yuko yo yari yarigeze gukundana nuko yoba yarigeze gukundana agahebwa aho bamubaza ibihimba vyiwe vy'umubiri ukungena bimeze na cyane cyane bya bihimba by'amasubizi inyuma bakamubaza ko ari bininiya bigereranye cyangwa ko ari bitoya baramubaza nuko kirisugi cyangwa atakirisugi ibi bibazo rero nk'ibi tukabona yuko ari ibibazo biza byinjira mu buzima bw'umuntu
iryo shirame ryo rimenyesha ko ryari ryahawe uburenganzira bwo gukora n'inzego zibijejwe kandi ko ryatanga n'amakori n'amatagisi ya mari igipolisi kivuga ko ivyo ryasabiye uruhusha atari byo ryagiye gukora igipolisi kivuga ko ivyo bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu
bari basabiye uruhusha igikorwa co guhanura abagiye kubakana ariko urumva yuko bace bahindura intumbero baja gukora ivyo wabo enacho gituma rero bagiye baciye bafatwa bakagirizwa kuba rino shyirahamwe ryari rifite intumbero yo guhungabanya imico n'imigenzo y'ikirundi
kugaruka n'abandi bashaka kubaka izabo bahamagarirwa kwirinda ibikorwa nk'ibyo bibajana mu migenzo mibi igipolisi kiragabisha n'amaradiyo canke abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gucafuza abandi canke gucafuza isura y'igihugu biciye muri urwo rudandazwa igipolisi cita rubi
yaba umusore yaba inkumi igeze mu bigero hariho ukungene bicagurira bo nyene abo bubakana kandi n'amategeko aravuga yuko abaja kubakana ari bo nyene baronderana hamba bakumvikana navuga yuko baca ku muntu bakamuriha amafaranga maze agaheza akaja kubaronderera turabibona kuri iri shyirahamwe mwa turabibona no abantu bakunze kugira utunyamakuru atari two cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ugasanga barafasha amasanamu y'abantu baravuze ko ibinabiriya bitisunze amategeko bihungabanya imico n'imigenzo y'ikirundi hari twagomba tubagabisha imico n'imigenzo y'ikirundi irahagarariwe n'inzego za leta nkumbure babakiri bato batazi neza iby'imico n'imigenzo ya miranga barundi kandi n'ubibaranga tubahanura ko bakabaza abakurambere bakabaza abavyeyi babo ikizira n'ikitazira
Nijyambere mu Burundi habishiramwe ivyemanga rikaja habona rigakora igikorwa cyo guhuza inkomi n'imisore ishaka kubakana Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Tute mwere mundu teza matwi ahari ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kwa mwahisemo kurikirana radio yanyu ijwi rya Amerika jemera na bagenzi banje bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose amajwi yegeranijwe na Fasil Gebeho ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukamusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose